Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Amakuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje Fide Niyongabo Kaze. Amakuru tubafitiye
rero bagada avutse imwe yaragira inka kuri leta mbirigi baraza mutora bajye mu ishuri ataragomba kwanga nanjye nari maze gukura ntoya mureke ajye kwiga agiye mu ishuri kuva mu mwaka wa mbere kuva mu mwaka wa gatanu yamba uwane
uwo ni Evariste Nzakaza avukana na nyakwigendera Perezida Jean Baptiste Bagasse. Ingoma y'andi makuru yo hirya no hino arimwo itohoza ku munyepolitiki atavuga rumwe na leta ya Congo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi hamwe n'uwundi muntu yatowe mu bisigarira by'inyubako yasenyutse mu gihugu cya Kenya. Turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Amakuru rero yo hirya no hino twabateguriye. Abategetsi ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batanguje itohoza ku vyagirizo vy'uko Moise Katumbi umunyepolitiki atavuga rumwe na leta ashobora kuba ariko akoresha abacangiro b'abanyamahanga. Umushikiranganji ajejwe ubutungane Alexis Tambwe Mwamba avuga ko leta ifise ivyemezo ko abantu batari bake bahoze ari abasirikare b'abanyamerika bariko bakorera Katumbi muri iki gihe mu ntara ya Katanga nk'abajejwe kurinda umutekano wiwe. Katumbi yigeze kuba uramatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu. Yavuye muri leta ya Perezida Joseph Kabila mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze aja mu batavuga rumwe na leta. Ku munsi w'Imana uheze umugwi w'abatavuga rumwe na leta basavye Katumbi kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka. Ku munsi wa gatatu Katumbi yarakiye ako kamo katewe. Yarahakanye ko ariko yinjiza abacangero akaba yavuze ko ivyo vyagirizo bigenewe kugeramira imigambi yiwe ya politiki. Abakozi bajeje gutabara i Nairobi muri Kenya batoye uwundi muntu yarokotse mu bisigarira vy'inyubako yasambutse haraheze hafi y'indwi. Abantu 226 barahasize ubuzima. Pius Masai ajejwe ibikorwa vy'ugutabara yabwiye abamenyeshamakuru no musi kwa kane ku mupfasoni batoye agifatiwe mu bisigarira vy'inyubako yasenyutse. Yamara arashobora kuvugana n'abajejwe ubuvuzi barindiriye kumuvura inyuma yuko akuwe muri ivyo bisigarira. Masai avuga ko umupfaso nadashobora gusaganya yamara ko ari muzima. Ku munsi wa kabiri abajeje gutabara barakuye umwana w'umwaka umwe mu bisigarira vy'inyubako yasenyutse inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Ishyirahamwe rijeje gutabara kwa Rouge muri Kenya yasohoye ryarashoboye gutora se uwo mwana yavuze ku izina ryiwe ari Darlin Sasi Wasike atakomeretse bikomeye. Abantu 135 barakomeretse baramaze gutabagwa murantunga. Abandi batari bake irengero ryabo ntiriramenyekana. Abategetsi bagabishije ko batiteze gutora abandi barokotse. Radio ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguri. Igihugu cya Israel cyahagaritse imirimo mu kiringo cy'iminota 2 uno munsi kwa kane mu gihe sirene zavuze ku munsi wo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi. Uruja n'uruza vyahagaze mu gihe abantu bahagaritse imodoka zabo barazivamwo bahagarara iruhande yazo kugira bibuka Abayahudi imiliyoni 6 bishwe n'inteko z'abanazi n'abo bakorana. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yashize urugori rw'amashugwe ku cibutso c'ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi ca Yad Vashem mu gisagara ca Yerusalemu. Ivyo vyabaye bimwe mu birori bitari bike vyabereye mu gihugu cose. I Washington ibiro vya President Maison Blanche vyamenyesheje mu itangazo ko leta ya Amerika ibandanya kwiyemeza kuvyerekeye uko tibagira ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi hamwe no gukora ibishoboka vyose kugira ububisha nk'ubwo ntibusubire kuba mu makungu. Leta ya Amerika imenyesha ko yifatanije n'Abayahudi baba abari mu gihugu cyabo canke mu mahanga. Umunsi wo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi wiswe Yom HaShoah wama uhimbazwa ku mwaka utashe watanguye ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya biriko bigerageza gukomeza agahengwe muri Siriya karimwo igisagara kigeramiwe no gutana mu mitwe cya Aleppo, igisirikare cya leta ya Siriya kimenyesha ko kongereza ikiringo c'agahengwe yoba ari ingingo y'igihe gitoyi. Abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Siriya bagiriza Uburusiya ko buriko bukoresha vya muzinga mu gikorwa co gufasha igitero c'inteko za leta kimaze indwi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yerekanye muri iyi ndwi umwizero ku vyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano. Lavrov yarahayagije ishigwaho ry'urwego rugizwe na Amerika n'Uburusiya rujejwe gukwirikirana agahengwe muri Siriya. Amerika iremera uko gukorera hamwe hagati ya Amerika n'Uburusiya naho igonanwa Amerika ntihagaciro kanini ugo gwego Uburusiya yamara bushaka kwerekana ivyo bwashitseko kuvyerekeye gukorera hamwe na Amerika ivyo bihu Burusiya gihagararo buriko burondera mu makungu Umushikiranganje wa mbere w'Uburusiya Shinzo Abe aragabisha ko hamwe ubwongereza bwova mu muryango umwe bw'Uburayi ivyo byoshora kugira ingaruka mbi ku mitahe y'Ubuyapani muri ico gihugu guhitamwe kuva mu muryango umwe bw'Uburayi ivyo tumu Buyapani butazana imitahe yabwo mu bwongereza ivyo umushikiranganje wa mbere w'Uburayi Shinzo Abe yabitangarije abamenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza David Cameron i Londres mu bwongereza uno musi kwa kane Abe avuga ko amashirahamwe agera ku gihumbi y'Ubuyapani akorera mu Bwongereza akoresha abantu ibihumbi ijana na mirongo ine. Yongeye atangaza ko menshi muri ayo mashirahamwe akorera mu Bwongereza kubera icyo gihugu ariyo nzira y'ugushika mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe avuga ko Ubwongereza bugumye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ivyo vyogirira akamaro makungu kurushiriza. Amenyesha ko bashaka ku Bwongereza n'Uburayi biguma bifise uruhara mu makungu bitanga intererano ku bijanye n'amahoro n'umutekano ku isi hamwe no mu karere ka Aziya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron avuga ko imitahe y'Ubuyapani y'agaciro kagera ku miliyaridi 55 z'amadolari yagiriye akamaro igihugu ciwe. Abongereza bazohitamwo nimba bashaka kuva canke kuguma mu muryango w'umwe bw'Uburayi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka muri referendum yatumwe ko n'umushikiranganji wa mbere David Cameron. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC iyi programu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri www.radioyacu.voa.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere yahere mu Rwanda. Aisha migishira hamwe muzamakungu unibyita ibifungurwa FAO byahuje inzego zitandukanye za leta amashirahamwe atara ya leta akora mu bijanye n'uburimyi mu Rwanda hatekanijwe kuraba ko abakora umwuga w'uburimyi mu Rwanda bakora uburimyi bubavana mu bukene bakiteza imbere. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Impuguke mu by'ubuhinzi zahuriye mu nama i Kigali zivuga ko abahinzi bagomba guhindura imihingire yabo kugira ngo bave mu bukene. Izi mpuguke zitanga ingamba zafasha abahinzi kurushaho kuzamurwa n'umwuga wabo. Izi mpuguke zigira inama abahinzi gukorana n'ibigo bitanga ubwishingizi ku buhinzi n'ubworozi ndetse bagahuza ubutaka bwabo kubafite ubutaka butoya kugira ngo zabanki zibafashe kubona inguzanyo. Uyu ni Bwana Ndabamenye Teresa Ford ushinzwe ishami ryo kongera umusaruro no kwihaza mu biribwa muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Umuntu ugiye muri business y'ubuhinzi igomba kongera umusaruro ku bwinshi kandi kinjiza amafaranga yagombye no kwinjira mu bwishingizi. Ibyo ngibyo bizajya bifasha kugira ngo kibaye ikibazo kivutse habeho uburyo uwo muturage yatabarwa areke guhomba. Hari ibishobora kuba bitaduturutseho nk'uko mwabivuze ni ibijyanye n'imihindagurikire y'igihe. Ibyo rero nibyo tuvuga ngo abantu bose nk'ubutumwa natanga bakwinjira muri gahunda ya business yo kugira ngo bongere umusaruro ku bwinshi no mu bwiza bakagombye kujya begera n'ubundi ibigo by'ubwishingizi kugira ngo bakorane.
Kugeza ibi bigo by'ubwishingizi biracyari bike mu Rwanda naho biri kandi byishingira abahinzi bafite imishinga minini. Abahinzi baciriritse ntibaramenya uburyo bagobokwa mu gihe bahuye n'ibihe batari bateganije. Aba ni bamwe baganiye n'Ijwi ry'Amerika imyaka yabo yangijwe n'udukoko none ubu bugarijwe n'inzara.
Dufite ubukene burenze urugero. Kibazo nubwo tukubwira ngo twahinze ibishyimbo ni ukuri byagiye ubusimba neza neza. Nimbaruka sazonye turahinga imyumbati imyubati rakobana ntigejuru nayo ikazaho zanda z'umukara mu bishyimbo mu bunyobwa mu bahinga amashaza niyo myumbati kandi hanene cyane cyane imyumbati niyo yaturengeraga.
Hanyuma subwo bizagira ingaruka ki mu mibereho yanyu?
Ingaruka ni inzara nyine ntakundi.
Abahinzi basabwa guhuza amasambu yabo mato kugira ngo babashe guhinga ubutaka bugari ndetse babone n'uburyo bakwegera ibigo bitanga ubwishingizi. Uganda bamenyeho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi asaba abahinzi gukorera hamwe.
Utwa dusambu duto ntabwo tuzagumya kuba dusambu duto. Ubu ngubu twashyizeho gahunda yo guhuza ubutaka. Abahinzi bashobora guhinga ibirayi bakabihinga muri amasambu mato bafite, ariko n'ubundi bakongera umusaruro kandi bakaba bashyira wa musaruro wabo mu bwishingizi. Abantu bishyize hamwe mu gihingwa kimwe bagahuza bwa butaka bwabo, biroroha kugira ngo na wa wundi uzaza muri bwa bwishingizi azabone ibintu bigaragara byo kugira ngo babashe kwishingira.
Nubwo ibigo byishingira abahinzi bitaraba byinshi mu Rwanda, ariko hagenda haboneka amabanki atanga inguzanyo mu buhinzi. Banki y'Abaturage ikorera hirya no hino mu Rwanda, nimwe muzifasha abaturage kubona inguzanyo. Bwana Rugira Rorie, ushinzwe ishami rishinzwe ubuhinzi muri Banki y'Abaturage y'u Rwanda, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu bataratangira kubona bishingizi mu buhinzi, ariko bagerageza gufasha abahinzi gusa bagafasha abafite ingwate.
Nta gisubizo gihari gihamye cyo kuvuga ngo turagabanya izo ngaruka z'ibihe bigenda bihinduka mu Rwanda. Asiyansi n'ubwo ntabwo turayibona ama kampani ya asiyansi duha asiyansi y'abo bantu yasubira ibintu by'ibihe. Ntayo tukibona, ubu ntarabonekaga ubu ngubu. Tumusaba ubutaka, tumusaba inzu ye ifite.
Ariko abahinzi twavugaga muri iyi nama nyine bagomba kuzamurwa, bo bagira amahirwe yo kubona inguzanyo mu mabanki.
Igihe bishyize hamwe abahinzi, kuko bishyize hamwe agira imbaraga, bashobora kubabona inguzanyo. Ariko rero kuwe muhinzi ari wenyine adafite ingwate, adafite, biragoranye.
Mu Rwanda abantu bangana na 90% nibo bakora umwuga w'ubuhinzi. Uyu mubare ni nawo ugaragaramo abaturage benshi bugarijwe n'ubukene. Imibare yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare umwaka ushize cyerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 16.3% bugarijwe n'ubukene bukabije, naho abagera kuri 39% bakibarirwa munsi y'umurongo w'ubukene. Impuguke mu by'ubuhinzi zigasaba abahinzi guhindura imikorere kugira ngo abahinzi nabo bibone mu bifite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, umucamanza muri sentare nkuru yabaye yarahagaritse kumviriza ibyabona byagiriza Bernard Munyagishari ibyaha by'inyabwoko kugira ngo abamwunganira babanze gukora itohoza rya mbere yiregura. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eric Bagirubusa.
Bwari ubugira kabiri umutanga buhamya wahawe izina rya MDA ku mpamvu z'umutekano watanga ubuhamya bushinja bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu aregwa ko yakoreye ku Gisenyi hagati ya 1994. Uruhande rw'iregura ruhagarariwe n'abanyamategeko Maître Brice Bikotwa na Maître Jean Dari Kumutesi nirwo rwakomeje guhata ibibazo uyu mutanga buhamya MDA. Uyu wahimbwe MDA yakomeje gushimangira ko Munyagishari mu kwezi kwa kane 1994 yitabiriye ibitero bitandukanye byo kurimbura Abatutsi ku Gisenyi. Yemeza ko azi neza kandi yakoranaga bya hafi na Munyagishari. MDA mu cyumba cya wenyine yabwiye umucamanza ko ibitero Munyagishari yagabye umushinja atabyitabiriye. Maître Bikotwa yamubajije impamvu yamuteye kubiburamo kandi yemeza ko yakoranaga bya hafi na Munyagishari. Mu magambo yabwiye umucamanza yumvikanye yahinduwe n'ibyuma, yagize ati:
"Nongere mbisubiremo, nari mfite akazi gakomeye kahitanye imbaga nyamwinshi bazira uko baremwe. Sinashoboraga kuvaho nari mpanze, nari nshinzwe gucukuza ibyobo byo guhambamo Abatutsi, sinajyaga mu bitero."
Yavuze ko itsinda ry'abantu 50 yarashinzwe bacukuraga ibyobo byo guhambamo Abatutsi muri 94 bageze aho barananirwa kubera ubwinshi bw'abicwaga. Mu buhamya bwe kandi MDA yakomeje kumvikanisha ko Munyagishari yari umuntu ukomeye ku Gisenyi. Yavuze ko mu myaka ya 1992-1993 mbere ya genocide uregwa hagarariye Interahamwe yatumizaga amanama akomeye akaba ari nawe uyayobora. Yavuze ko ayo manama yabaga agamije kwibutsa Interahamwe ku isaha n'isaha zishobora kujya kurwana n'inyenzi n'ibyitso byazo byafatwaga muri icyo gihe nk'Abatutsi. Munyagishari utakigaragara muri uru rubanza babajije umushinja impamvu Munyagishari yatumizaga amanama akayobora kandi hari abategetsi barimo ba burugumesitiri n'abandi. Yasobanuye ko muri icyo gihe Interahamwe yari umuntu ukomeye ku buryo n'abasirikare bakuru basaga nk'aho ntacyo bavuze imbere ye, bakemera kugendera ku mabwiriza ya Munyagishari utanga buhamya agaragaza ubushobozi bwe akoresheje amagambo ya Kizigenza Kibamba n'ayandi. Ibisubizo bya MDA byongeye kumvikana mu burakari byakuruye impaka ku baburanyi bombi mu cyumba cy'iburanisha. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko uruhande ruhagarariye inyungu z'ubutabera rubaza ibibazo bitera umutanga buhamya kurakara bigamije kumutera ubwoba bitari bya kimwuga. Ubushinjacyaha uhagarariwe na Bwana Jean Bosco Mutangana na mugenzi we Bwana Bonaventure Rubegwa bavuze ku ruhande rw'uregwa rubaza ikibazo kimwe inshuro nyinshi rwirengagije igisubizo cy'umutanga bo hamya atanze n'amagambo yarakaje bikomeye abanyamategeko Maître Bikotwa na Maître Umutesi basaba kubushinja cyaha bwa hindura imvugo bavuze ko ibibazo bahata umutanga bo hamya bigamije gusobanukirwaho gutera ubwo umutanga bo hamya Umucamanza uburanisha munyagishara dahari madame Alice Umulisa yategetse uruhande rubaza kutaguma kubaza rusubira mu kibazo kimwe inshuro nyinshi kuko bishobora gutesha umutanga buhamye umurongo ku munsi wa mbere watangira gushinja munyagishara ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu umutanga buhamya MDA yavuze ko yabonye amaliste yakoreshejwe na munyagishara ku gisenyi mu mugambi wo kurimbura abatutsi abanyamategeko bamubajije umubare wa amaliste y'abatutsi bagombaga kwicwa yabonye yasubije ko yabonye amaliste abiri yo muri nyumba 10 ya Rubavu umutanga buhamya yaratuyemo yariho abatutsi 67 indi yo muri nyumba 10 ya Muhato yariho abatutsi 58 ku kibazo cy'amatariki n'amezi yabibonyeho uyu mutanga buhamya avuga ko amazi imyaka 20 mu buroko afungiwe ibyaha ashinja munyagishara atapfa kuyibuka icyakora avuga ko hari muri 92 kugeza ubugana munyagishara we yakomeje umurongo wo kutazongera kwitabira iburanisha ku byaha regwa ashingiye ku byemezo atemeranyijweho n'umucamanza Alice Umulisa nyuma y'umutanga buhamya MDA hakurikiyeho umwanya w'abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera wo kujya gukora iperereza ry'ibanze rishinjura munyagishara ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 18 n'abatanga buhamya 15 basigaye bashinja munyagishari araregwa ibyaha bitanu kandi bikomeye bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu hagati ya 1994 ku gisenyi byose munyagishari arabihakana kiko mu butabera bw'u Rwanda kumwita umunyarwanda bugamije kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo ekubagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi mu karere ka Musanze mu buraruko bw'igihugu haravugwa urupfu rwa polisi babiri igipolisi cy'u Rwanda kimaze gushira hagaragara itangazo risobanura ibijanye n'ubwo bwicanye turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda
Iri tangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda kuri uru rupfu rifite umutwe ugira uti ibisobanuro ku iraswa ry'umupolisi ryabereye ibusogo ni itangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda ritangira rigira riti Polisi y'u Rwanda yifuje gutanga ibisobanuro ku iraswa ry'umupolisi ryabaye muri iki gitondo mu masamoya n'igice mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze. Iri tangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda rivuga ko Assistant Inspector of Police AIP mu magambo ahinnye Richard Kabandize wakoraga kuri station ya polisi ya Busogo yaraje akica Chief Inspector of Police CIP Jean Bosco Mugabo wari umuyobozi w'iyo station. Itangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda rikomeza rivuga ko AIP Kabandize amaze kwica umuyobozi we yinjiye mu nzu ya sitasiyo maze yikingiranamo kandi akomeza kurasa ari nabwo yakomerekeje Sergeant Zilbert bigira abagabo ko muri uko kurasa kwe abandi batabaye maze mu gihe yarasagano we baramurasa hasiga ubuzima iri tangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda kuri uru rupfu rw'abapolisi babiri risoza rivuga ko igipolisi cy'u Rwanda cyashyizeho itsinda ry'abapolisi rikora iperereza ngo hamenyekane ukuri ku byabaye
Radio Sud America i Washington DC mu Burundi umuryango wa nyakwigendera President Jean Baptiste Bagaza umenyesha ko yamanye ubwenge n'ubukerebutsi kuva kiri muto Fidelite Ishatse yashoboye kuvugana n'inshuti n'ababanyi ba nyakwigendera President Jean Baptiste Bagaza mu Rutovu ahavuka
Jean Baptiste Bagaza ya gatatu umuryango w'abana 9 dushite mu rugo avuka nk'uri ku mutumba murambi zone ka Jondi commune ya Rutovu twasanze inshuti n'abagenzi bari bagandaye muri bo Hayimwe mukuru we umutabe w'imyaka 86 azi ku izina rya Nzakaha Evariste hagati yawe n'abagaza haca abana batanu nawe yatubwiye byaranze muri umunawe kubera ko yakuza abona
aho rero bagaza avutse imwe yaragira inka kuri leta mbirigi baraza umutora waje mu ishuri ataragomba kwanga nanye nari maze gukura ntoya mureke ajye kwiga agiye mu ishuri bwa mwaka wa mbere bityo mu mwaka wa gatanu yama wa mbere ageze ko bakura ku nkuru nationale abo wambi
Jean Baptiste Bagaza umujyango we bavuga ko yari umuntu yavuga make mu buto bwiwe igitabo n'icyo cyari cyaracitse umugenzi we mfamfe
yari umuntu w'umujinya rwose n'abantu babigime baza kumuramutsa ntiyabereko ahubwo mama aramutuka ati ngira ngo we nta n'umugore uzokwabira we ntuyaga n'abakobwa ntuyaga n'iki yigumira ku gitabo gusa niyaje mwikoje mu kise ngo amuhe kuragira inka yamazengana igitabo mu minwe
Jean Baptiste Bagaza yaratse gutoma kuri igihugu cy'u Burundi aheje amashuri yisumbuye yaronse uburenganzira bwo kuja kwiga mu makungu ariko se wiwe ibyo ntavyo yashaka we yifuza ko ataha mu rutovu maze akaja kuba umwigisha aho hose yanka ko aja kwiga hanze kwera ko yanka kwisopa amafaranga kumugura costume azokwambara agiye gufata indege
akora ikibazo cyo kujya hakurya ataravyanga oya ngo ntabwo umwarimu kandi byageze uko nyine ntoya arazi ubwenge kumwe bankura mu ishuri je ntushobora kumukura mu ishuri
kwikesha kwa umwigisha
Winkaziwe yozibaga ngo naje kwigisha bu mwarimu ngaho mu rutovu. Amafaranga yaje kugura costume bagadari baje kuyasaba ati yega mu nguri costume y'ukuri ndege. Nchagende bujumbura. Ntabaza amafaranga. So neshirije bagatsa agomba kujabuka mu bubirike. None mu ntabare yo amafaranga yiwacu turafising amafaranga doyaba. Amafaranga barayama. Nchagende kumusoneshereza ama costume y'ukuri ndege.
Amuri komenya rutovu icabanye n'umujyango bahuriza ko niho kuntwaro yiwe Jean Baptiste Bagaza yakoze ibikora inka. Mwenye bati ya tukua kibarabara.
Kwa uli mbi, urabona kare umundu. Abuwe nga hasamu nani ijoro. Ya geri butumbri sahazi bilizijo. Awa zirie kwa uli mbi, mwisahi mwe, urashora kubri ujumbu. Kandugo mze, uturua rugarutse.
Umvashi hawa majambi kwa uli mbi.
Ii, hara wae majambi. Hali kutuaru wa kare, uli isahamu nani, tuwari tuki enda mumakami. Washiki butumbri sahazi bilizijo roze tatu.
Abandi nabo bati yatumye abana bacu baje mu ishuri
yarabakunda ko abana bagenda ku ishuri abana bo mu kibano n'ukuri ingira nka bose barize urabona kera ko hari hakenye ababyeyi batari bafise amafaranga yo kugira abana bige ku ishuri mbuga yarabafasha akabatangira amahera bakagenda ku ishuri n'abahejeje amashuri abaye president yarabaronderera akazi
naho ku ntwaro y'iwe Jean Baptiste Bagaza yigishije abantu akongera agatanga ubuzi hageze ko afata ingingo ntiyari abahunzi nk'akarero yafata ingingo yo gukora mu stanye afite amashuri make Wakuwe harimwo mukuru wenza ka Ivariste ico gihe ari mu stanye ya komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba uyo nawe acumva ko kuwe ntiyatahura ko muri umunawe yofata ingingo nk'iyo imukura
nca ndiruka bega uradukuye ngo ntanguriye kuri wewe bega nyakuba urima nk'imuka ntagira ngo njamba guverneri ati wenza ka wenda amashuri ufisa komeye ngufisa amashuri anganiki baheje universite gaba derera mu ibara ngo ntasoni wakona karenga ni wakume. Tukwala wa sitandheri 99 mu Burundi. Hati kwa imu sitandheri mwe winguzi guzi.
Umujyango wa Jean Baptiste Bagaza, wala wazgo chane, nibihe, urundi yuko burachamo, ahari gaki jorojijana, ata ufoye. Mabensha wako nwa Jean Baptiste Bagaza, ata mivzi mba yaba anu ya togwa, uko buke yoko gijo mbarabara. Kugabo, ichogi urundi bugara angwa, na mahoro, yuko gwa na majambele. Mriko mine rutofu mune la bururi, fidelite isha ate, ijuki ya Amerika.
Urakoze fidelite kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe rigizwe n'abashinga amateka ba Walloni Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi ku munsi wa gatatu bahaye agashimwe Petero Karavembo Nimpa wo muri APRODH baravye uruhara yagize mu guteza imbere demokrasi n'agateka kazi na muntu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema Bonimpa avuga ko ashimishwa n'uko amahanga n'imiryango bashima akazi akorera Abarundi yatanguye avuga ko ico ako gashimwe kavuze kuri we no ku kazi akora ko guharanira agateka kazi na muntu
iyo umuntu akoze igikorwa akabona abashimiwe cyane cyane n'inzego nka burya z'inyamashingamateka urumva yuko byerekana yuko icyo ukora ari abikurikirana iyo wabikoze neza urahita ugashimirwa twebwe rero byadushimije cyane kuko tubona yuko ibyo dukora bishimwa mbere n'abanyamahanga mu Burundi hoho twari tuzi ko abanyagihugu babishima n'abo abari ku butegetsi bamwe bamwe nabo Kuhusu koko kwenye mto sisi chini sisi kwa kura na yeye ni kwenye magazini katika kwenye wako ujato kwa disini sisi amani kuhusu nama kuhusu disini koko na mwaka sisi ya kudina hivi
ishaka riri kubutajeti sendede FDD ya soho itangazo rivuga ko ubwo bushimwe bwahawe wowe ndetse na Margarita Barankitse wahawe ishimwe ryitiriwe Aurora ngo bufise insiguro yo kongera uburyo abagomotsi kugira ngo bakomeze umugambi wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu mu Burundi ibyo mubivuga hiki bwana Pierre Claveri Mbonima
kuko nakuzima semera ndaba pukitse bibi bayiko akora bomba yakuni akinya kinye kinye ka tota kinyombera okishima ariko cyo jemisonde ubwoba umwe safa ku kandi kwiwe ukwabibona mugabo umuntu urya arakwa n'ubundi nawe mbonyene barata bayiko akurikirana cyo bayiko akora ndangireyo nabo bakore neza data bakeba bundi ubwo bushimi nubwo ciko cyayo
Pierre Claver Mboni ma mu cyumweru gishize wari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York aho wabunanye n'abayobozi batandukanye mu muryango wabibumbye ndetse barimo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uwo muryango Samantha Power ese niki wakuye muri ibyo biganiro wagiranye nabo bayobozi
twabonanye n'abagizi bihugu cy'inama y'umutekano muri nasiyonzini ndetse no kugaho twabonanye n'abarusiya n'abaturukira Angola turavugana rero ku kibazo cy'Uburundi ndetse n'abaserukira Ubufaransa muri iyo nama y'umutekano hanyuma mbere twabonanye n'abaturukira Ban Ki-moon hanyuma urababwira neza ibyo ubundi bene bimeze kuko murazi ko Ban Ki-moon yagiye mu Burundi bakamurenga ibitari byo twebwe twara benshi n'ibindi bikorwa n'amakuru yose n'ibyemezo kuko hariho benshi baba bareka gufata ingingo ku Burundi kubera kuko bagira ngo baronka amakuru ava hirya no hino mugabo ayo makuru ntahunze twebwe twabereka ibyemezo by'ayo makuru rero nicyo gituma twite yuko mu minsi ijya ingingo yo kwakira umutekano mu Burundi itofatwa.
Hari icyizere wahakuye cy'uko ikibazo cy'u Burundi gishobora kubonerwa umuti
ni kuri icyizere nagikuye ariko bagira bati n'abarundi bonyine ibihugu bya Afurika byonyine birakwiye gufata intumbero ya mbere hanyuma abindi bihugu by'amahanga bikakurikira ariko icyo tukagira tuti intumbero nziza ya mbere intumbero itati itera umudurumbanyo itata yica abantu ariyo nzira y'ibiganiro twebwe uwo twavuganye batubwiye bati abarundi bonyine nacyo mu biganiro bafata ingingo iyo ngingo batabafata twebwe twese tutuyishyigikira mbere n'abayusiya ibyo babitubwiye hanyuma ni ukubwira yuko hajya u Burundi ugwa mu mworero kubera kutumvikana kw'ibyo bihugu nyine.
Pierre Claver Mbonimpa impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe APRODEHASHI turagushimiye cyane kano kanyu ha radio Ijwi rya Amerika.
Niko namwe cyane nakoze kuba mwamyakuye.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri iyi saha ya mari imbere yaho reka tubivutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Abategetsi ba Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batanguje itohoza ku vyagirizo vy'uko Moise Katumbi umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta ashobora kuba ariko akoresha abacangero b'abanyamahanga. Umushikiranganji ajejwe ubutungane Alexis Tambwe Mwamba avuga ko Leta ifise ivyemezo ko abantu batari bake bahoze ari abasirikare b'abanyamerika bariko bakorera Katumbi muri iki gihe mu ntara ya Katanga nk'abajejwe kurinda umutekano wiwe. Abakozi bajejwe gutabara i Nairobi muri Kenya batoye uwundi muntu yarokotse mu bisigarira vy'inyubako yasenyutse haraheze hafi indwi abantu 26 barahasize ubuzima. Igihugu cha Israel cahagaritse imirimo mu kiringo 12 no musi wa kane mu gihe sirene zavuze ku munsi w'ukwibuka ihonyabwoko ryakorewe abayahudi. Uruja n'uruza vyahagaze mu gihe abantu bahagaritse imodoka zabo barazivamwo bahagarara iruhande yazo kugira bibuka abayahudi miliyoni 6 bishwe n'inteko z'abanazi nabo bakorana. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya biriko bigerageza gukomeza agahengwe muri Siriya karimo igisagara kigeremewe no gutana mu mitwe cya Aleppo, igisirikare cya Leta ya Siriya kimenyesha ko kongereza ikiringo cy'agahengwe yoba ari ingingo y'igihe gitoyi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe aragabisha ko hamwe Ubwongereza bwova mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ivyo vyagira ingaruka ku mitahe y'Ubuyapani muri ico gihugu. Shuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Mwari kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara. Tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kw'Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.